yimuvanira radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi cy'Ikinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3. Naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Muri kumwe na Veniste Nshimiyimana. Dore ingingo nkuru twabateguriye: urubanza rwahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump rwatangiriye uyu munsi muri Sena, nibwo bwa mbere bibaye ku mukuru w'igihugu utakiri ku mirimo ye. Mu Burundi ishyirahamwe Roots and Shoot ryiyemeje kubungabunga ibidukikije, rifite umugambi wo gutera ibiti miliyoni 1,200,000 muri uyu mwaka.
Mu ntara ya Makamba dutera ibiti bikwira 600,000. Mu Rumonge dutera ibiti 100. Mu ntara ya Karusi twateye ibiti 50,000. Mu Kirundo dutera ibiti birenga 100,000.
Ni Nteretse David, umuhuzabikorwa mu rwego rw'igihugu, niwe mutumire wiwanyu mu ntara. Minisitiri w'intebe wa Sudan Abdallah Hamdok yari yatangaje leta nshya igizwe n'abaminisitiri 25, 7 muri bo bahoze bayoboye imitwe irwanya ubutegetsi. Jibril Ibrahim uyoboye Mouvement pour la Justice et l'Égalité muri Darfour yagizwe minisitiri w'imari. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana.
Akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku isi karakorana kuri uyu wa kabiri kugira kige ikibazo cya politike gihanze Somalia. Inyuma yaho abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bavugiye ko perezida ari ku butegetsi atavyemerewe n'amategeko gushika ubu. Amakuru ava mu badiplomate ba ONU avuga ko iyo nama iba mu mwiherero yasabwe n'Ubwongereza usanzwe burongoye ku kanama uyu mwaka. Perezida wa Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed azwi ku itazirano rya Farmajo yahuye n'ikibazo cy'ubutegetsi ejo ku munsi wa mbere igihe ikiringo ciwe gihereye kandi atanzira yategekanijwe igana ku matora. Urunani rw'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi rwatangaje ko rutacemera ubutegetsi bwiwe. Umuvugizi wa ONU Stefan Dujarric yavuze ko hakiri akaryo kuko abategetsi ba Somalia baje hamwe bakarondera umuti wa politike uzoshigikira inzego z'igihugu bakoreye barushe kugira ntizisenyuke. Abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Haiti baragenye umukuru w'igihugu wabo wo ku ruhande mu ntumbero yo gukura perezida Jovenel Moïse ku butegetsi, bavuga ko manda yiwe yarangiye. Uruhagarara rwa politike rwadutse ku munsi w'Imana igihe abategetsi bavugiye ko baburijemwo abashatse kwica umukuru w'igihugu no kumukura biciye muri kudeta. Moïse arangije umwaka arongoye igihugu ariko hari aho ububasha bwiwe bugarukira, kandi avuga ko azoguma ku butegetsi gushika ku itariki 7 ukwezi kwa kabiri umwaka w'2022. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres avuga ko ariko akurikiranira hafi n'umwitwarariko ibibera muri Haiti, kandi ko ari nkenegwa ko abegwa n'ibibera muri ico gihugu bicara hamwe bakumvikana mu mahoro. Umushikiranganji wa mbere wa Sudani Abdallah Hamdok yatangaje ejo ku munsi wa mbere leta nshasha y'abashikiranganji 25 yinjijemwo 7 bahoze barongoye imigwi irwanya ubutegetsi. Ibi bikurikiye amasezerano y'amahoro bafunditse mu kwezi kw'icumi umwaka uheze agamije kurangiza burundu intambara muri ico gihugu. Hamdok yavuze ko leta yiwe izobandanya gushiraho izindi nzego zumvikanywe ko mu masezerano harimo gushiraho inama nshingamateka y'ifata kibanza ku itariki ya 25 uku kwezi kwa kabiri. Muri Leta Zunze za Amerika Dr. Anthony Fauci arongoye ikigo gishinzwe indwara zandukira yavuze ejo ku munsi wa mbere ko igisanira cya COVID-19 cyatanguriye mu Bwongereza kiriko kirarandagata cyane ku buryo gishobora kuzokwitwa umugera mu mpera z'ukwezi kwa gatatu muri Amerika. Mu kiganiro yatanze ejo muri White House, Fauci yavuze ko iki gisanira cya COVID kiriko kiriganza muri Amerika kandi gishobora kuzokomera mu ndwi zitandatu ziri imbere. Fauci ariko yavuze ko hari icyizere ko uwo mugera ushobora gutururuzwa imbere y'uko utikiza inganda. yavuze ko abanyagihugu b'Abanyamerika bakwiye kubandanya bicandagisha ku bwinshi no kubandanya bakurikiza amabwirizwa yo kwikingira ku bw'ikigo cya Amerika kijejwe kugwanya no gukinga indwara. Abanyamerika imiliyoni 32 baramaze gucandagwa incancu za COVID-19 hamwe n'abarenga imiliyoni 9,500 bamaze guhabwa incancu zibiri. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONI hamwe n'abahinga bigenga bavuga ko imwe mu makambi manini ya Al-Hol muri Siriya yatewemo ibitero bya rokete igabwamo n'ubwicanyi hafa abantu 18 umwaka ugitangura. Nyinshi muri izo rokete zatewe zagirizwa umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu. Ibitero muri kambi yo mu buraruko bushyira ubuseruko bwa Siriya byarateye ubwoba bw'uko umuhari wobwiye kongera kubyuka muri ako karere. Abategetsi mu mashyirahamwe atanga imfashanyo hamwe n'abashakashatsi bavuga ko iyo kambi ya Al-Hol ibamwo abantu hafi 62,000 benshi ari abagore n'abana. Ejo ku munsi wa mbere umugwi w'abahinga ba ONI mu by'agateka kazi na muntu barungikiye amakete ibihugu 57 birimwo ibiri mu runani rwa gisirikare rurongowe na Leta Zunze za Amerika basaba gutahukana bidatetye abanyagihugu bose bagotewe muri iyo kambi.
Arakoze habini zibigirimana utugejeje ho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari radio ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda no kuri FM 88.3 ya radio inshuti ya bose mu Burundi. Ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.akadomo.com na ukumbuga za Instagram, YouTube na Facebook adresi yacu ni VOA radio yacu. Nabibabwiraga mu ngingo z'ibanze urubanza rwahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ruratangira kuri uyu wa kabiri muri Sena. Nibwo bwa mbere bibaye ku mukuru w'igihugu utakiri ku mirimo ye. Araregwa kuba yaranze kwemera ibyavuye mu matora no kohereza abambari be kwigabiza ingoro y'inteko nshingamategeko Capitol ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa mbere. Inkuru irambuye ituma kamirindi.
Kugeza ubu ntibiramenyekana igihe urubanza ruzamara. Abayobozi ba Sena baracyabyigaho mu ngingo zabyo za nyuma. By'umwihariko bagomba kumvikana ku minsi ababuranyi bombi, ni ukuvuga abashinja n'abashinjura bazakoresha, no ku minsi abasenateri bazakenera kugira ngo babaze impande zombi ibibazo bashaka mbere yo gufata umwanzuro wabo wa nyuma. Ikigo ntaramakuru AP cya hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kiratangaza ko ababuranyi bombi bashobora kuzahamagaza abatangabuhamya bake, bashobora kuzaba cyane cyane ari abagize inteko ishinga amategeko bagiye mu bwihisho ubwo ingoro yabo yaterwaga ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa mbere gushize. Icyo gihe imitwe yombi yari iteranye irimo ibarura bwa nyuma amajwi yavuye mu matora y'umukuru w'igihugu aherutse. Abavoka ba Trump bo babwiye Sena ko we batazamuhamagaza nk'umutangabuhamya. Ku itariki ya 26 y'ukwezi gushize abasenateri barahiriye kuba urukiko rwa rubanda rwitwa jury mu Cyongereza no kuzaca urubanza batabogamye. Bukeye abadepite bari baraye bagejeje ikirego cyabo muri Sena. Sena ntiyahise itangira urubanza kugira ngo ihe abavoka bigenga ba Trump n'abadepite bazaba bashinjacyaha igihe gihagije cyo kwitegura urubanza. Sena kandi yakoresheje iyo minsi ishize kugira ngo ibanze yemeze abategetsi bashya bazafasha President Joe Biden kuyobora igihugu. Urubanza nirumara gutangira, Sena iraba ihindutse urukiko jury maze ihagarike indi mirimo yose ishinzwe y'inteko ishinga amategeko. Trump aregwa icyaha kimwe cyo gushishikariza rubanda kwigomeka ku nzego z'ubutegetsi igihe abayoboke be bagabaga igitero ku ngoro y'inteko ishinga amategeko. Niwe perezida wa mbere na mbere mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika abadepite bashyizeho ikirego inshuro ebyiri, ikirego cyitwa impeachment mu Cyongereza, n'uwa mbere ugiye kuburanishwa na Sena yaravuye ku butegetsi. Abavoka ba Trump bemeza ko uru rubanza ari ikinamico rya politiki. Kuri bo abademokrati barashaka kurukoresha kugira ngo bacecekeshe umuntu utavuga rumwe nabo. Mu iburana ryabo bafite umugambi wo kwerekana ko urubanza runyuranyije n'itegeko nshinga kubera ko Trump atakiri ku butegetsi no kuvuguruza ikirego cy'uko ari we nyirabayazana w'igitero cyo ku ngoro y'inteko ishinga amategeko. Bemeza ko amagambo Trump yabwiye abayoboke be muri mitingi mbere gato y'igitero cyabo ari uburenganzira bwe ahabwa n'itegeko nshinga bwo kugaragaza ibitekerezo bye. Naho abashinjacyaha b'abadepite bavuga ko Trump yatatiye abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakagira bati kwigomeka kuri guverinoma nicyo cyaha gikomeye cyane umukuru w'igihugu yakoreye itegeko nshinga bwa mbere na mbere mu mateka y'igihugu. Bavuga ko agomba kubiryozwa kandi ko nta rwitwazo afite rwo kubihunga. Ese Sena izahamye cyaha Trump? Kugira ngo bishoboke igomba kubyemeza n'amajwi ya 2/3, ni ukuvuga byibura abasenateri 67% ku ijana bayigize. Muri iki gihe igizwe n'abasenateri 50 b'abarepublikani na 50 b'abademokrati. Kugira ngo rero ihamye icyaha Trump byasaba ko byibura abasenateri b'abarepublikani 17 bifatanya n'abademokrati bose 50. Abahanga benshi barareba bagasanga bidashoboka. Barahera umwe mu basenateri b'abarepublikani aherutse gutanga umwanzuro usaba kuburizamo urubanza avuga ko runyuranyije n'itegeko nshinga nyine kubera ko Trump atakiri ku butegetsi. Bagenzi be bandi 44 bo mu ishyaka rye batoye kimwe nawe bemeza ko afite ukuri. Abandi 5 bifatanyije n'abademokrate bose bemeza ko urubanza rugomba kuba. Bivuze ko no mu itora ryo kwemeza icyaha Trump umubare w'abarepublikani byibura 17 ukenewe utazagerwaho. Urubanza ruzaba buri munsi usibye ku wa 5 no ku wa 6 w'iki cyumweru. Koko rero Sena yemeye icyifuzo cy'umwe mu bavoka ba Trump w'umuyahudi wayisabye ko iba ihagaritse iburanisha kugira ngo azabashe kubahiriza umunsi wa sabato abayahudi bategetsweho kwiyiriza ubusa no kudakora kuva ku wa 5 kugera ku wa 6. Urubanza ruzasubukurwa ku cyumweru gitaha.
Kuri wa 2 perezida wa Ethiopia aratangira urugendo rw'iminsi 2 mu Burundi. Serge Wekezeudi ategerejwe kuri uyu mugoroba, urugendo rugamije gutsura umubano hagati y'u Burundi na Ethiopia nk'uko byatangajwe na serivisi ishinzwe kumenyekanisha amakuru muri presidensi y'u Burundi. Muri urugendo azasura uruganda rukora ifumbire FOMI. Ethiopia n'u Burundi ni ibihugu biri mu bya mbere bihinga ikawa iryoha mu bwoko bwa Arabika, bifitanye kandi n'amasezerano y'imikoreshereze y'uruzi rwa Nili. U Burundi bukomeje kunagura umubano n'amahanga warumaje imyaka 5 ucumbagira. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Maroc na Nasser Bourita aherekejwe n'izindi ntumwa zo mu gihugu cye bari mu rugendo mu Burundi uyu munsi we na mugenzi we ambasaderi Harubert Shingiro w'u Burundi batangaje ko ibihugu byombi byifuza guteza imbere uburezi iterambere n'ibyerekeye inyubako.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa 5 kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mukomeje kumva ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi kwa 2 nk'uko mubimenyereye ijwi rya Amerika ribatembereza mu ntara imwe muri 18 zigize igihugu cy'u Burundi, tugasura umushinga umwe muri myinshi ihari igamije guteza imbere abanyagihugu. Uyu munsi turi mu ntara ya Makamba muri komini Nyanzaraki ku mutumba wa Kabundo. Hari ishyirahamwe Roots and Shoot Burundi gamije guteza imbere ibidukikije. Turaganira n'umuhuzabikorwa waryo mu rwego rw'igihugu n'interetse David. Ikaze ku ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane.
None uyu mugambi wanyu Roots and Shoot wajute washinzwe ryari kandi ushingwa nande?
Uyu mugambi watanguye mu mwaka w'1991 ushinzwe na Dr. Jeanne Godare kukubera yabonye yuko isi izogi igiye kuzogiramirwa n'ibiza n'abantu bahonye amashamba n'abantu bahonye ibikoko n'abantu badakundana ubwabo ku bwabo atabona yuko yoshingiye programme seshusi umugambi w'ugwaruka wo gukingira ibidukikije uyo mugambi w'ugwaruka rero ukingira ibidukikije jewe ngiye mu buhungiro mwaka 1995 na winjiyemo mu 1997 na utangura nje ngaha mu Burundi cyitesheje utanguza muri 2006
uwo mudamu Godari uwo mugambi yawutangirije mu cyihe gihugu
watangwe mu gihugu cy'Itali cy'Uburundi
watanguriye
imugihugu cya Tanzania igihumbi kimwe n'1991
nuko mugezi Burundi ni hehe ni he ntara ya mbere mwatangiriye mu uwo mugambi
tugezi Burundi aho twatangwe gukorera mu ntara ya Makamba mugabe inama ya mbere twayigiriye Bujumbura ego ibikorwa vya mbere twatangwe kubikorera mu ntara ya Makamba mwaka 2006
none ni shyira hamwe mwashinze i Burundi nibande baririmo nimba libyo
tubaza gushika ngaha kugira ngo ntishobe gukora tudafise ibituranga urabona muntu ushobe gukora tudafise ikuranga twaciye tubwira ishyira hamwe iryo shyira hamwe rero duje turushirondera ugwaruka turondera n'abakuru n'abantu bakuze cyo tutangura gukingira ibidukikije mu burere butandukanye bw'igihugu cy'u Burundi
iyo uvuga gukingira ibidukikije mu bikingira buryo ki
igituma dukingira ibidukikije cyane murabona yuko u Burundi dufise abantu benshi mu gihugu kandi murabona yuko tuguma twiyongera uko bukwiye ko bwije ugiye kuraba rero mu bindi bihugu bakoresha ubuhinga bugezweho bwo guteka cyangwa bwo kubaka cyangwa gukora ibyibindi mugabo turavyeje dusubona yuko tuzeza kwigisha ugwaruka kugira ngo hijya ejo tuzo turage ugwaruka igihugu kitatunaniye cyo turagugwaruka igihugu kimeze neza Burundi hariho ama initiative menshi tuvuge hariho uburyo bwinshi bwo kingira ibidukikije mugabo muri cyane shuti turagerageza twigisha ugwaruka tukigisha abantu bose bashobora kugira ngo dufashanye kugira dukingire ibidukikije dutere ibiti byinshi bishoboka dukire ahantu haba nk'amashyamba tuvuge ayo mashyamba yosha hanyuma twongere tugerageze turabe nk'ahantu hahuye n'imyuzurira tubaci imisozi ducupa imikobeko ijo byose bizofasha bifasha igihugu
duhingero z'ahantu hamwe mwagiye mu ntara zitandukanye mukita ku bidukikije
ntaga karorero nk'imukungu twagiye ku musozi wa mukungu muri zone mukungu komene Nyanzarake ntaga karorero ahantu hamwe cyane ntaga karorero ahantu habiri turagiye ibubanza muri komine bubanza ahantu bita mukiye twaragiye muri komine mu ntara ya Karusi ahantu muri Nyabikere n'ahandi kuya dukora mu ntara nyinshi
reka tujye nko mu ntara ya Rutana mbwira nk'igikorwa mwakoze mu ntara ya Rutana umbwire n'umutumba mwagikozeho na komine mwagikozeho kigamije kubungabunga ibidukikije
ego munara y'utana reka ndakubwiye turafise pepiniere ahantu bita mu biyongozi mu biyongozi munsi y'urusengero hafi ya eglise anglikane hari ahantu hari kimanga kinini twaciye tugenda turonda ukuntu twotera ibiti bita umurembera mu kirundi cyangwa ndavuga mezopsi ni ukuvuga yuko ivyo biti bizofasha kugira ngo dutere ahantu hatari hake ibintu bitera ku mashuri cyo tugerageza umunyeshuri ni giti ivyo bizofasha igihugu cyongere bifashe ndabajya abanyeshuri kubera umwana atigiti ku ishuri aranezerwa n'igi kiyateye hamaze tukamuha ikindi gite zotahana muhira icyo gite kirazotahana muhira kizomufasha nakiye cyo kwishyura kizomufasha atagira umutima wo kuzokura kundi bidukikije
ubwo tuvuga ibiti mumaze gutera nk'ibiti bingahe wugereranije
ni ukuvuga yuko uko kwagiye dukura kwagiye gutera ibiti bikebike twatanga gutera ibiti nk'ibihumbi bidakwira nka 10 mu nyuma turatera ibihumbi 10 ubu tugeze ho dutera nk'uyu mwaka tuzotera ibiti bingana n'umuriyoni n'ibihumbi 200 ati ibyo biti muzobitera mu ntara izahe muri komine Makamba mu ntara ya Makamba dutera ibiti bikwira ibihumbi 600 mu Rumonge dutera ijana muri ntara ya Karusi twateye ibiti 50,000 mu Kirundo zotera ibiti birenga 100,000 ibubanza duruka gutera twateye ibiti twadufite pepiniyere z'ibihumbi 200,000 nuko ariko tugiye gutera ku ntara yo gutera ibiti bike bike bivanye n'ibyo turadufise
ariko se
mugabo umuntu uri 200,000 bizukwira
mbese abo banyagihugu bo bakira bate uwo mugambi wanyu wo kubungabunga ibidukikije
Ego aho hose tuvuge mwaro turahakorera mbere zavaza gutera ibiti muramvye turahakorera n'ahandi ukuntu bakira umugambi je tumaze kubereka tukababwira ehe ni muze murabe ibiti byarahonye mugira iko muraraba ni kuvuga yuko ibice by'ibiti kama duvise mu gihugu byarahetse dusigaranye ibice bikeye nubwo yuko dakwiza 50% y'ibiti kama duvise mu gihugu rero turondera ukuntu kotera ibiti umuntu umunyagihugu afume umunyagihugu atera igiti kimwe imbere yo gucibiti kuzoza gucibiti igiti kimwe afatira ibiti bitanu tukabereka hijya ejo rero tuzohura n'ibiza byinshi ivyo biza bigiye kuzoza bizotugora kugira ngo twikingire ibiza bizodushikira tutere ibiti mu matongo yacu tutere ibiti ku mabaraba tutere ibiti ku mashuri hanyuma ahantu hari imisozi hanami duce imikobeko kukubera imikobeko ikazote imvura ikazotera nyinshi tuzogira ingorane abanyagihugu basa bavyumva ati rero mugabo uri kwaduhanura neza bamwe bene ntibigira bavyumva bavuga yuko umenga tuguma tugere ko ubujanja cyangwa ubuswahili cyanke kubahenda mugabo abantu bamaze bagira bitahura ku mashure turafite amashure menshi tukomosaza amafoto y'amashure tumaze gutira ku biti menshi ntaho kwagiye turatera ibiti abanyagihugu baravuga ati mwarakoze ahubwo mwarakoze nkaho kwaciye imikobeko abanyagihugu bashobora kwimbura munsi ibintu by'imyuzurira naho biza ntibikunda kubera abaciye imikobeko hanyuma ari nk'amatongo nk'agashyamba kari mu rubindi hari ahantu mu rubindi muri ku musozi wa rubindi muri komine Nyanzarake tukoma tugakira iminsi yose niba ari umukiro wacu abanyagihugu baca baronga ubwoba mbwa bicyo gihe aho hantu hari haraheze hari ibiti byari byarahetse mugabo baca baronga ubwoba n'inyungu yabo hanyuma ubu baronka ni mu kubera ivyo biti birahari ni ibiti by'ingongo ibiti by'imiyombo rero ni ibiti binaga bimaze kuba ibiti binaga ni ibiti bishobora gufasha abantu benshi urumva umuyagi wagiye kwa mu rugoba ni inyungu yiwe
kugira ngo mushobore kurangiza iyo gahunda yo gutera ibiti mu gihugu cyose inkunga muyivana he
turafise uburyo bukeyi mu myaka twagiye turakora twarasigikwe na Oxfam Novibe barugeze kudufasha n'ubu tutize ko zohungira kudufasha gukurikira hanyuma abandi hari abantu bagira neza abagwiza tunga abanyagihugu biwacu canke amambure iwacu ma frenda decision n'ubundi buryo hama hari igihe dushyigikirwa n'abantu bo muri protection civile nk'umukunguruza ibintu hanagihe baduhe abapolisi abapolisi badufashe bakaduha imodoka kugira dusombe ibiti byacu abatwara amakomine hari n'igihe batubwira nk'abatwara amakomine bakadepurasa abantu nago bavuge nko mu karusi tuhe tudepurasa abantu DPA ye karusi yaduhaye imodoka yiwe ideplasa abantu bacu buramatari ni karusi nubwo aciye afatirwa mugabo yaraje adushigikira mu bikorwa byo gutera ibiti mvukira zo muri komine karusi zaradufashije cyane kugira ngo dutere ivyo biti kubeje ikora bice twitira ku mabarabara ibindi bicegwa ku mashure aya mashure n'amashure y'igihugu kandi twebwe dutera ntitubidandaza tubikwe mu manambere yacu bice tubiha abanyagihugu ibindi tukabitanga kuri leta ni ukuvuga yuko ibiti byacu bifasha leta yacu
iyo leta yanyu hari icyo nayo ibafasha kugira ngo mukomeze muyifashe
ego igikuru si uko muduha amahera gusa mugabo dufashije gusansa ibiza kugira ngo bijya biti duteye bigume biriho bizobeho bikingigwe leta ibiri kuradufasha hanyuma kandi ikindi dushimira leta ababuramatari abamusitanteri baraduha impapuro kugira ngo dukore
ni Nteretse David urumuhuzabikorwa mu rwego rw'igihugu rw'umugambi Roots and Shoot Burundi umugambi wita ku bidukikije ndagushimiye cyane kubw'aka kanya wahaye ijwi rya Amerika
murakoze cyane nanjye ndabashimiye cyane
bakunze baradijwe ijya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 7
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9
ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
abakorera imirimo y'ubucuruzi n'uburobyi ku kivuko cya Rusenda kiri muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barinubira ikibazo cyo kutagira imisarani aho bakorera kandi bishyura imisoro ya serivisi zitandukanye zikorera kuri icyo kivuko. Iyo nkuru tuyibaze umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika muri ako karere, Vedaste Ngabo.
Ari abarobyi, ari abacuruzi cyangwa se abapeshi bakorera ku kiyaga cya Tanganyika bavuga ko bateye ubwoba n'uko bashobora kwandura indwara ziturutse ku isuku rukeya zirimo korera bitewe n'ubukene bw'imisarani buvugwa ku kivuko cya Rusenda kirirwa abantu barenze ijana. Niragira Nelson na Ndayishimiye Aline bakorera imirimo yabo ku kiyaga cya Tanganyika.
Twinga turavye mu nivu ya Rusenda turahangayitse kuvyerekeye kuguri ku kiyaga pembeni ya Tanganyika. Turahangayitse kuvyerekeye amatoarete kwa usanga abantu bariko baragenda iyo mu matenga ni bafise aho banya ni bagira aho bitaho aho bikoraho niyo bubashye ati ni ya komite babatutuza amafaranga ijana ijana umwumwe tubona yuko niyo bubashye katakamari tumari itumariye abantu ijana abantu mirongo ibiri tugatona ku murongo kandi wese yaruzuye yani tubona yuko ari yangwara mbi iri kuratanira abapesheri pembeni ikiyaga.
Ingorane zihari nabo mu mihana mu gisagara nta misarani bafise bajya kunyamurijya wese ya praje cyanke bakanyamwishyamba amazi abuze nta amazi ari ngaha mu Rusenda banywa ayo Tanganyika bakongera gateke cya Tanganyika ibyahi niho bamesera icyo ari cyo cyose imicafu ni ngaho muri Tanganyika ugasanga ariko barayanywa bariko barayatekesha ejo bundi hari umuntu yafashwe n'indwara yihengeka muri Tanganyika bajyana kwa muganga girape twumvise ngo bagira abo bakamawese twarategere turahebura ko batuma bubakira basi abantu bo ngaha amawese bakareka kuza bajya kunya mu bwato buri ngaho impande ya Tanganyika kunya mu matenga ahari hose babonye ntusanga amavyi ngaha aha nta suku ihari na ritoya.
Nubwo barubye batangaza yuko badafite imisarani bagaragaza yuko bishura imisoro itandukanye basabwa iyo bageze ku kivuko cya Rusenda. Nkengurukimana Eli nawe ni umurobyi maze imyaka itanu akorera ku kivuko cya Rusenda.
Dufise ikibazo aho twituma ni impande ya Tanganyika kandi nitwaje dufise iyo ngaha ku Tanganyika isa nk'iko yaheze itagira na kontrole n'imwe niko kuvuga ko umuntu gusabora haja kwituma aho nyine n'abandi bakaja pembene bakituma ni nkanuna n'amusare tuba tugifise nk'ubu
tubangire
rero twosaba twebwe nk'abategetsi bakora ngaho kuri Tanganyika boturose undi musarani twebwe abarovyi bakorera kuri icyo kiyaga cya Tanganyika kubera ari tagisi turatanga umurovyi umubosi imboga zija ari imboga z'abarovyi n'imboga z'ababosi zishikanye mu isoko z'ababosi ziratanga intuzeye ziratanga tagisi na zeze umurovyi yakuye pembeni nazo nyine ziratanga tagisi none natwe boturose iki amatwareti meza nta kindi tusabye ngaha ku plage ya Rusenda.
Gusa abagize komite y'abarobyi ku kivugo cya Rusenda bemeza yuko iki kibazo cy'imisarani gihari ariko bari kugishakira umuti nk'uko bitangazwa na Ndwanyi Claude umujyanama wa komite y'abarobyi mu Rusenda.
Kibazo cy'ima wese turabyiteguriye naho ama wese yuzuye ariko hari umuhinga yatubwiye yuko azuza kubidufashamwo ure turasakoranya uburyo kugira ngo turabe yuko yo bidufashamwo twubaka yandi ma wese.
Yababwiye ko azabafasha iki?
Aje dufasha kubaka mugabo tumuhe ibyangombwa byose ni muhinga arazi kubaka ni engineer turasharindiye kwanze turako kwa amazi yugabanuka.
Umuyobozi wa sekteri ya Tanganyika ari na ikivuko cya Rusenda giherereyemo bwana John Mulondani avuga yuko iki kibazo cy'imisarani kivugwa ku kivuko cya Rusenda cyatewe n'uko amazi ya Tanganyika yiyongereye asenya imisarani yari hasanzwe kandi ko bigoye kongera kubaka indi misarani muri iki gihe Tanganyika yuzuye. Vedaste Ngabo ku bwaradi Ijwi rya Amerika mu Rusenda mu ntara ya Kivu y'Epfo.
Abari ku kivuko cya Nyanza Lake na Mukungugu mu Burundi mwese ndabasuhuje hamwe na Mukbil ya Baro umfasha kubagezaho aya makuru. Tubashimira kuba mukurikira Ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi. Ilimine igakuba uri ku Kimironko mu mujyi wa Kigali mu Rwanda nabo tuzi ko uri mu bakunzi bimena b'Ijwi rya Amerika. Turagusuhuje mukomeje kugira umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.